Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri yobora kwisi hose twi live kuri wezi tatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikizwa na Joe Diane ni nahazwe ni kiganiro kiremesherejwe muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka w'2021 umugambwe w'abadasigana Iprona ufise indongozi nshasha n'indongozi hari abadasigana bavuga ko batazemera. Uyu mugambwe washinzwe na Ludovico Rwagasore yarondeye intayo yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi haheze igihe kinini cyane wama mu matati yatumye wicamwo ibice atari bike ndetse biviramwo ukwirukanwa kwa bamwe mu bahoze mu nzego zitwara igihugu cy'u Burundi. Aha turatanga karorero nka Gaston Sindimwe yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Kazoza ka Iprona na kahe ubu Iprona y'abadasigana ihagaze gute? Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo amashami atandukanye yo mugambwe agaruke ku muzi umwe biyunge bagira umugambwe umwe? Utwo ni tumwe mu tubazo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Olivier Nkurunziza atwara ishami ryemewe na leta n'ishami banavuga ko ryo bariri mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Olivier, ivyo nivyo canke sivyo? Ikaze ku ijuru rya Amerika mwishura kuri ako kabazo.
Murao gose twakemerekeye kutumire ubwa mbere umugambo w'abadasigana n'umwe nta shami dufise ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana yo cankuriya ashobora kubashagura ariko umugambo wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana n'umwe nayo ibyo by'amashami mu muntu uwo ari we wese kandi ntabwo kwitirira umugambo wa Rwagasore tuguyewe tuserukire imbere y'amategeko ikizera ko ivyo vy'amashami ari imvugo z'abantu ashobora kuvuga kandi nta wubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishijwe mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko bimeze kuko yemegwa ry'umugambo w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996 nta wundi mugambo ndwi wemegwa mu bushikiranganji bw'intwari hagati y'igihugu watuye kwemegwa wemeregwa ko ujya mu migambo myinshi mu 1992 ushiko no munsi rero nawe ndi mugambo nzi ariko uwovuga ko ari umuntu ashise ishabwe cyangwa ikindi iyo ni seguro ya karugu rw'ubundi mugambo.
Ego turi kumwe kandi na Tassien Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Tassien Sibomana, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera nk'umugambwe ngaho mu gihugu gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi.
Murakoze. Mbere yo kwishyura ikibazo nagira ndamutse abamenyeshamakuru mwese bo ku radiyo ijwi rya Amerika kuko kuva basubiriye kwemerera ko iyo radiyo isamirana ntitwari bavugane na rimwe. Aba kabiri ndamutsa n'abayumviriza bose mpereye ku badasigana nabo nyine. Ikibazo rero mbajije Olivier aravuze ko umugambwe wemewe ku izina rya Ipronaro umwe n'izanze kuko amategeko arabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe cya kabiri. Amashami ari hose kuvuga ko abayemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko atamashami ariho, aho ko bari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi bayipfuna n'abantu mbere barabizi bayenda reka bakunzi cyangwa abanywanyi. Isigura rero ko amashami ariho, sinavuga mbere n'uko ari n'amashami, hari n'aho ibyo byemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana byabaye mu 2009. Umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bw'icyo gihe umugambwe waratabatanzwe, hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe, gutina naho twitwara turacinda n'imanza ibintu kuva icyo gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho. None rero wumva yovuga ko ata mashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe, nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko.
Tasia Sibomana, murakoze ku ntasho muhaye abakozi b'ijuru rya Amerika gusa mu Burundi n'ubu ntiturumvikana, aho turacari ku mirongo migufi ya shortwave, aratwumva gutyo, ariko turizera ko bizokemuka tugashobora gusubira kumvikana kuri za FM zitandukanye. Olivier Nkurunziza, muti nta mashami ari muri Ipona, ariko Tasia Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashami arimwo kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami. Ni ukuvuga ko kubwanyu mutarumva ivyuko hari abadasigana bavuye muri Ipona baja mu kugira Ipona zabo zindi zitandukanye, nibyo mashatse kuvuga
rero cyano kikiza kugira ngo abarundi bavyumve neza. None habasanzwe banyizi na muryango cyane ishirahamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyanye kiriya, ibyatumye abadasigana bagira ingorane n'ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umuganga cyangwa igihugu. Ibyo rero iyo muvuga ngo jende ngo uyu muganga ngo hariho amashami ngo hari ishami ry'ipfuku, nuko bivuze ko hari ishami ry'umuganga no kuvuga ko bufite agence, niko biba bikunda niko biba bivuga mu Faransa agence di parti prona. Aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umuganga ziri mu ntara ukurikira, naye ahubwo ijambo ryisha bakoresha hagati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana baba batwe n'iki cyanya kiriya bavuga ngo bifuza kuguma ari abadasigana. Ibyo nabyo nabifatirahe muganga w'abadasigana wagiye bagira ibibazo sitwe twabiteye twakuze tubyumva kandi tubibona gushika dushike nawe turongora umugambwe dufatiye hafi turetse ibyo 62 igihe kuri wajyana ko bashyiraho indongozi z'umugambwe, reka duhere 98 kubyo bise mukasi abo kwa mukasi nabo ku mugunda. Iryo shami igihe ryavuka murabyibuka bariko turiyaja mu byo kuganira imigimu itemewe yuko baja muri Arusha n'ahandi, ibyo byarasinzikaga umugambwe igihe bashyiraho Rike Kingama. Niho havuka uwo mugwi witwa uwo kwa mukasi 1994. Ibyo rero byaravanye n'igihe twarimo, kuko murabona yuko umuganga w'abadasigana wari uhejeje kuva ku butegetsi. Abantu rero iyo umuganga wahora ku butegetsi utahora ku butegetsi hazi iyindi ngendo y'abandi yo kutagira wumvira cyangwa kubaha, ibyo byarabaye. Ikindi nacyo cyaciye kiba n'amagume yaciye atera mu gihugu arahitana abantu benshi, abantu barahunga umuganga rero asubira gushika mu gihugu w'abantu ushikemo. Rero umuntu yakubwira ahari kubera imibabaro y'amagume twarimo byarumvikana ko imigwi ingi canke iri ikurikira umuntu ikiyitirira umuganga. Ibyo rero umuntu wari kerekingama canke akaba ibyo nijo abadasigana rero bagiye barabitoka duga biganye nibihe bya politike twaciyemo amagube twabaye mu 2019 bavuga nibyo twaragerageje gusubiza amaba abadasigana kugiye batoraniyo yankana abadasigana bazicara ariko naho nyene nibyakunze kuko ingorane zabaye kasi analinga arabizi icyo byavuye ko kubera ishyirwa mu ngiro ryaje kuba gusubiza hamwe ritari ryahereye neza hasi abantu banywane hageze mu nama ya biro y'igihugu bamwe nibajemwo haciye habaho iyindi migwi ibabara gatashyano baje kumushyira muri biro y'igihugu ngayimenda akavuga ati nanjye naho ndi mwaba bataje imerika reza ataje ibyo byaratumye hagenda haravuka iyindi migwi ikindi cyatumye abantu bagenda baragira imigwi urasanga ari ibibanza by'icegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati reka nshyigikire icegera y'uwo ndandi ndoronye iki gatusanga icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe rimwe rimwe habaye amatati hagati yabo umuganga ugize ingorane ivyo rero ingorane niyo mfatira ko ari abantu baba bafise ingorane nta ngorane zifatiye ku karangamutima ku mitwarire n'iyindi nayo ivyo kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kuwukwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe mu itunganywa ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kuja mu kwaha yoteze kwa amatiri mu kwaha kw'igihugu cy'u Burundi atari uko umuganga
yego Tatien Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu vyo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwa imigwi vyongere vyitwe hari abahoze ari abadasigana vyabahoze ari abadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyise ca umukomwe bwe mushaka kuvyita
mu kirundi bavuga batamenya ragutwenga rayawe nibaza ko nakubwirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aricyo jewe nshyirako uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane ni uburongozi bubi amoveridership uwo rero icyo gihe yari niyo yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero y'uko bakorana n'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma umugambwe wipfurana nawo urafise akarangamutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegereza gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera abo bari bafise uwo mugambi wo gucudika n'uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya rizogorana ingene umugambwe wipfurana wama mu kwaha kwa CNDD-FDD niyo bafata intumbero y'uko bakura mu nzego abantu bashika nabivuze ibya bibiri bitatu z'abagize komite nkuru
kandi na mwebwe mwarimwo
ishaka tuzeshwa rumuri inzandiko ziriho no mu bushikiramaranganzi bw'intwari hagati mu gihugu ziriho no mu butungane kuko twitwaye dusinyisha abantu bari mu nzego gutinda aho dutsindiza manza ikibintu rero umuntu avuga mu kirere ataho bifatiye icya kabiri ni uko umuntu avuze ngo abahoze ari abakuru abaja muri leta aho naho nyine ni yindi ngorane kuko urabona n'ubu bitwa ngo bari mu nzego mugabo uwo babaza uwari mu nzego ku izina rya iprona icyo ashobora kubuza cyangwa icyo aterera yibaza ko nabo nyine cyo bagora kuvuga umuntu yitwa ko ari icyegera cy'umukuru w'igihugu ntaba asinya ku rukaratasi na rumwe uwo uvuga ko uwo mugambo uri guterera iki mu bintu by'ingene igihugu kirongowe icyo rero cyaba gituma aho cyo hava gituma abantu bibaza ngo uri kuraterera ibyo rero byaratuma abantu baca baja nago ngo turatwara bakaja ngaho bagashyigikira ibitari byo inyungu z'umugambwe n'iz'abadasigana bakibagira ngo baratwara ngo bashyigikire iby'umugambwe uri ku butegetsi ashyigikiye
rero
abadasigana benshi baca badegukirwa mugabo ahanini ibyo bibiri bya bitatu by'abari bagize inzego zo muri 2009 bejeje kuraniwa kaminuza yo gusubiza hamwe aravuga nabangahe basiye mu nzu yego z'umugambi kuko hakiye haja harakurikirana amakongre atakurikiza amategeko kubera urumva abo bategereza kuyajamo bari bakumiriwe imanza turazitsinda nibo makupari ngaha mugabo kubera gise mu kugufatana mu nda n'umugambi uri ku butegetsi ntizigeze zikurikiza muri make rero ibigoye isorona mu butegetsi uburongozi bwayo bubi buca bufatanya n'umugambi uri ku butegetsi nawe ugasha ugomba yuko baba ibikoresho umugambi yiprona ntubwire umurongo wawe ntubwire ideoloji yawo ntubwire pozisiyo politike zawo kuza zihanze igihugu nicyo nta bindi
ego taza kugaruka kuri ivyo vy'uburongozi bubi Tasia muvuze ariko Olivier hari akantu Tasia mvuze ati kuja muri izo nzego ubunye nk'abatowe ngo babaserukire muri amashinga mateka reka tududure ko tuvuge Gaston Sindimwo yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi ubu ahagarariye ari mu namashinga mateka nkande ko mwamuvanye muri iphone
mukwanza kumenyesha barundi n'abakuru ko ukuja mu nzego z'igihugu ko muganga w'adasigana ibintu biri mu byirizwa shingiro ry'u Burundi abantu batuye mu 2018 natwe muganga w'adasigana tukagerageza guterera n'ibyo no munsi biriko birakurikirwa uno munsi kuvuga ngo umuganga w'abadasigana ngo mbe gumaze ikintu cy'igihugu uragifise gihambaye niki gihugu naoreka guterera wanagomba ibyo tashyana vuga guterera igihugu naho utoburi mu nzego ukavuga ibitagenda neza ugaterera inoze y'umugambi urabaho kandi ugashikiriza ibyimbi ico nemeza gusa nshobora kuvuga nuko tudashobora guterera uko tashyano yiyumvira bijyanye nuko yoba yigendeje mu ico gihe kuko igihambaye ni uko umuganga w'adasigana ufise ingendo n'ibyimbiro byawe ingendo zawe ni ikibi ni uko ikintu cyose kizana amahoro mu gihugu ntidushobora kureka kugiterera
ego imbere ko mubandanya Olivier
ntidushobora kureka kugiterera
imbere ko mubandanya muterera mufatiye kuki mufatiye ku karangamutima ka Iprona ku vyumviro vy'abadasigana batandukanye babanjirije uwo mugambwe n'abahari ivyo kwa Gasore yagiye ababwira canke muterera mufatiye ku bindi vyumviro vya politike biba bigezeho muri ico gihe
kuba uri mu mugambwe ca mbere nuko umugambwe uri ko yakurikiza amategeko yawo tukavuga ngo nuko jewe nashavujwe n'iki nkagenda nk'ubu urumvise ibyo tasana vuze ngo 2019 haca imyaka 12 bamwe barapfuye abandi baranavuyemwo uwo mubazabo muri komite centrale yo bafise no munsi batoba bari mu muganga no munsi ko akora n'abasi yo bavuga bari kumwe akavuga ibyo bice yotangana nuko baba uriko ravuga ngo mbwira komite y'umugambwe yo kuri ba 67 nitwara umugambwe mwene iyo ngwara itavuye mu bantu icituma umugambwe udatera imbere umugambwe rero utwagwa na benewo aba ariko barawiterera ndazi neza ko abadasigana mu nzego zawo mu makomite central libiro executive zina abaturatere
reka tubanze reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika
ariko nshaka kuvuga nuko abadasigana umwe weze ingorane weze afise twama tuzumviriza yaba tasiano na turamaze kubumviriza ikibazo umwe weze afise tugatumviriza tugaterera n'izindi tuvuga tuse ahubwo bigende uko mwe mushaka kubikora ubutariko nawe akavuga ati bitereze icyo nicyo gihambaye nayo kuvuga ngo icyo kuvuga imyaka 50 iri imbere iheze ntaho byo dushika
reka turaza ku hariho akabazo kanje mutarishura ko ka bamwe mu bari mu nze mu bibanza byitwa ko ari bya Iprona ariko batakiri ku rutonde
rw'abadasigana abatowe n'ibintu bisanzwe twarabivuze ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yaratanze ibihano ku badasigana bagize amakosa tujibanze amategeko y'umugambwe twarabakuye mu mugambwe ubwo amategeko rero avuga nta kindi icyo dukora twe umuganga w'adasigana tubishikiriza inzego z'igihugu tubishikiriza inama nshingamateka tukabaza cour constitutionnel nibo bazofata ingingo nabo bantu baba bahanye barafise uruhusha rwo kugira inzego bituye twebwe rero umuganga w'adasigana icyo twemeza ni uko uwo nyatadusebikira kuko nta kintu mudasigana turindiriye rero cy'amategeko avuga bazotwishura mu gihe ngico tuzabayishura ariko gushikuna munsi
urakoze Olivier nkuru nziza tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric. Eric kaze ku ijuru rya Amerika uherere hega Eric Busaka mu Zambia turi kumwe mu batumire na Tassian Sibomana twara ikona itabwa rumwe na leta y'u Burundi hamwe na Olivier nkuru nziza aramutswa ipona batari bakavuga ngo yigire ubutegetsi bw'u Burundi akabazo kawe kuri izo mpande zibiri
ego kandere so ndabahaye n'ibi kota wasereba
barakumva duga ku ijambo Eric ni turiko tra
ego ndikunda bumva ne
duga ku
ego nari kumvuga nti nta kundi nabo kwicara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batari mbe kujya mu nduru
reka duhere kuri Tassian hama Olivier nawe aca kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia. Tassian wumvise akabazo ka Eric muri Zambia
ego nacumvise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo manza ntitwazirondera ngo dukuremo uyu cankuriye twazirondera kugira ngo umugambo usubire kuba umugambo ariko kubera justema abo batagomba ko umugambo yitona ubwira ca kibanza bategereza kugira uterera uko bategereza guterera uravya akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana balance izo manza zikurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azoba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tujyamwe kuvugana ikibazo cy'ingene abadasigana boja hamwe tweze tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe Olivier arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemeranije arakitse niyatadohoka ku ijambo twari twavuganye ko arije gutorwa icyo tujya ku kibi jewe n'ubu ndamurindiriye icyo twavuganye twasezeranye twebwe abadasigana turi kumwe kandi arazi ko bariho nawe nirirwa mbasambura ibyo yavuze byose arazi ko amakomite ariho arazi ko abadasigana bariho kandi arazi ko ijwi dutera ryumvwa n'abadasigana benshi gusumba abumva ibyo batera bo kumuguma aricyo gituma rero twebwe nk'uko Eric abisaba twe turindiriye Olivier ko yaherije gutorwa kurongora ishami ryo kumugumya turamurindiriye kuko twari twabivuganye ko duca tujya ku kibi cyo kuraba ingene abadasigana basubira hamwe mu make ni uko n'ukivuga
Olivier mwumvise akabazo ka Eric ari muri Zambia
nabyumvise kandi ibyo aterera turabyumva ariko nabo bamaze asubire kumbwira abantu kuko iyo muriko muravuga ku iradiyo ngo ishami ryo kumugana nta shami ryo kumugumya n'umugambwe w'abadasigana wemewe n'amategeko ngaha mu Burundi niyo uri kuravuga ngo wemewe n'amategeko ku gihugu wewe ni nk'uko wavuga ngo jyewe mfite umugore ngatemewe n'amategeko ngo ntwara ibyo ntibyumvikana n'amahirwe amaradiyo rero mu mvugo mu kuganira murazi ko atashami ifise batazi hano nawe yo kwifuza kutuganira iyo ndavuga ngo ni ishami navuga ati abadasigana umugambwe nta wundi awusarukira mu gihugu atari twebwe nawe nyine narabizi catumye ibyo basaba bidakunda
mugamurazi ko hari abaserukira kamwe
iyo bamaze iminsi myinshi bari hanze amategeko y'umugambwe akabavuga ati yebwe badasigana
muhani jambo
n'amezi
muhani jambo
ni barimo birabagora na leto basaba tuti umvuko guca bugufi mu byo dukora guca bugufi nico cyambere gihamba kandi nicyo cyatumye dushoboka kuza turaganira twumvira icy'umwe arabizi je nta mudasigana n'umwe tutaraganira Tassian arabizi yuko naho bari bafitanye ingorane na ngayo impenda bacanyemo kuko n'ubu uriko uravuga ngo Tassian niba asabikira ngo abadasigana uwo mugwi ushaka kugaruka nawe arazi ingorane ziri muri bo ko baracanyemo na ngayo impenda ingorane ariko ku ngorane bari bafise twara
twagerageje tukumviriza umwe umwe byashoboka n'icyo ufasha uno munsi rero twebwe icyo tuvuga imiryango ku mudasigano wari wese ashaka kugaruka gukorera ubwambwe dushaka ko dusubiza hamwe dushaka ko abadasigana b'igihugu uwagiye n'abagiye mu bindi biganiro turafasha imiryango
ariko Olivier nkuko numva tasia nkumva nivyo Eric yasavye ni bimwe mu gifaransa avuga ngo la balle est dans votre camp ibiri kuba numvume ngavuga ati ubunye aho ivyo bintu vyoza vyugururikira ni mu minwe ya Olivier ubu afise iprona yemewe n'amategeko
ye uca neza neza nuko umuganga w'abadasigana kandi nabyemeye ntegerezwa gukora kugira ngo abadasigana bose babigomba kandi babyifuza bagaruke icyo ni igikorwa dukora ndaje narazi ko tumaze kuganira nuzubira ndatuganire twumvirize ibikorwa kuko igikorwa nta mugambwe wigera ukomera utagira abanyabanye ariko umugambwe n'ukomezwa n'abanyabanye batuba amategeko cyane bigize kagarara nibyo rero iyo ngendo yo kwigaragara nje tuganira tukavuga mbega umwe wese kugirira neza umugambwe mbega gute kandi twama tuganira abantu twahuza nizera ko ibi bavuga nicyo twakwita n'ide yanyu tutegeza kubikora tukabishyira mu ngiro kugira ngo abadasigana bose uwahowa yababaye uriyanye tuwumve icyo shoboka dukurikije amategeko agenga umuganga
Eric Lusaka Zambia ngira ngo akabazo kawe washoboye gutahura wumvise ibyumviro by'uruhande rumwe n'urundi
ugomba kufata cyane na tahuye
urakoze ugire umunsi mwiza Lusaka Zambia ego turase na ndoricima kuri ndi murongo wa telefone ndoricima uratwumva
vanego
uherere ga ndorici
nanje ndi ngaha muri Rusaka nyine Zambia
nawe uri muri Rusaka Zambia akabazo kawe kwa Tasiansi Bomana hamwe na Olivier Nkurunziza
okay murakoze cyane kuma umwanya kugira ngo ashikire ku cyumviro cyo cyangwa mbaze kibazo cyose jewe muri sanswe ntabwo nkuze cyane ndacyari muto mugabe ingorane zamaze iba mu bintu bijyanye n'imigambwe ndabyumva kandi ndabikurikirana rwose rero akabazo kanje ngira mbaze naka ni kuki abantu bavuga ko aribo bize kandi bari hejuru cyane bize amashuri menshi ugatisanga iminsi yose injyane ziriko zirava mu migambwe kandi aribo bari mwaba babarize aribo bari bakwiye kujya hamwe bakavugana neza kugira ngo batorere inyishu y'ibibazo bafitaniye mu ntuze mu migambwe none ni kubera iki badashobora kumvikana kugira ngo habe umugambwe umwe ariko bareke kuza barigaburamo ibintu by'imiko ibyo nabyo nyine biratuma twebwe ugwaruka turiko turakura tutabona iyo turiko tutera tuca so rero ikintu jewe nagomba kubaza ni igiki kinyegeje hagati mu mugambo kugira ngo haze haravuka imigambo yindi ugasanga imigambo yabaye myinshi kandi umugambo utegeje kuba umwe akabazo kanje nako
urakoze ndoricima tasya usivye amatati ari hejuru bose bavuga ngo ipronariciye mwibicaragize iki hari cinyegeje mwibikanye hagati yanyu nk'abadasigana muvuga ati akakari hagati yacu ni wo muzi w'ibibazo dufitaniye nico kibazo ca ndoricima
cinyegeje cyo kiriyo uko nagihereye ko hajya akicu rugo karuva imbere mu gihe uburongozi butari bwiza uwo hanze wese acaza akigira ivyo yishakiye muri urwo rugo iyo serugo ataruhagarariye neza nibisanze ko umunyagahinda wese aza akigira utwo yishakiye ikigura ko rero haba muri iprona haba no mu yindi migambwe mu gihe na cyane cyane uwo mugambwe wigeze kuba ku butegetsi hariho abama mu mutwa iwabo bagomba kwama mu bibanza by'ubutegetsi bagaca rero ari busanga baca bibagira ka karangamutima k'umugambwe wabo bashobora kuba abita badasigana cyangwa bane mu yindi migambwe uko muri azi yacitsemo imice siyipfuna gusa yaba tubivugira iwacu gusa harimo abantu bama bibaza ko kuronka ikibanza mu nzego za leta ari itegeko kandi naho yaba ari umwe akironse aca agomba ko uwo mugambwe uca ukora ibyo ashatse na Olivier yigeze kubivuga haboneka ikibazo cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atani kintu kiri nari karamara mu nzego ugasanga agomba kumugambwa cyukurikira uwo muntu kugira ngo ntiyagire ikitagenda neza cyanke icyumugambo uri ku butegetsi utari gukora neza cyo haba kivugwa n'uwo mugambwa arimo ibyo rero byashikira iprona icyo gituma kenshi abo babwiye muri izo nzego gucusanga bahakwa kuba arasende depite gusumba bene uwo muganga umugani wabo ati bene muganga n'abanyamuganga icya kabiri ni uko umugambo uri ku butegetsi wonyine ntidutinya kubivuga harya anaorize ndazi ko abizike ko umugani wiwe turayaga twaravuganye umugambo uri ku butegetsi ubifitemo uruhara runini ndakubwire ko mu makoraniro yo mu makomini aheruka naho bitari byakunze neza mugabo hariho intambwe twari twateye yo gusubiza hamwe abadasigaye mugabo mwibaza ko byanswe na ba orize arangira araza kutubwira jewe ndabizi uko twarabivuganye ababyanse n'abategetsi bisigura ko mu gihe babona bati uyu mugambwe kanaka urashobora kutubera intambamyi haba mu kuronka amajwi cyanke mu kuvuga ibitagenda neza mu gihugu niwo umugambo uri ku butegetsi urawucura bupfuni na buhoro ukawubuza iburyo n'ibumoso aribyo bishikira ipona aribyo turimo ibyo rero ntitubihishe ko abize nabo nyine bashikirwa n'iyo ngorane nibyo kuko nabo nyine n'abantu kandi nibo baba barondera n'ibyo bibanza benshi ugasanga rero baribagiye akarangamutima ahubwo bagiye kwiyumvira iby'ibibanza gusumba iby'akarangamutima ku mugambo cyangwa inyungu z'abadasigara iyo nindishika n'ibindi byinshi mugabo twabona
reka tubanze tugarukize ngaho iyo n'iyindi ngingo ego Olivier Nkurunziza arumvise iyindi ngingo Tasia Sibomana agarukanyemo ati n'umugambo uri ku butegetsi hari igihe canke woba waragize avuze ntavuze ngo hari igihe yemeje ko CNDD-FDD yagize uruhara
yagize uruhara n'izo manza zaretse gukurikizwa wagira byatumwe n'iki
Olivier sende defte de yaragize
uramwe ikimanza cyo icyabera bazavuga ikimanza nuko ikimanza cyararangiye kandi ubanza baratwaye no muri yase yalari batsindwa turabatsinda neza cyane nibaza yuko batobesha amakungu iyo abantu byifuza gusubiza hamwe ntibovuga ku bintu
duhani ijambo kugira twumve
ariko igihambaye ni uko abadasigana bafatanye mu nda naho ikintu cyose cyorondera inzira gicamwo batoronka aho baca
hanyuma
uwo mugambo uri kubutegeka ushaka kuwukoresha aboza siwo waduka woba utakandirwa nabo badasigana bavuga bati nokora iki ariko icyo nama mvuga umugambo w'abadasigana igihamba ikinini kiwica neki ndagasuzugura abantu gusuzugurana ni jyewe nshoboye iki atari jyewe ndagikoze byose byatuma bimeneka ibyonye ubirabye rero nawe bihuriye n'umugambo uri ku butegetsi ikindi gikomeye abantu bashobora kwiyumvira nubwo hariho abadasigana babona ko mbega barapfukanye gute ko atari bo azogaruka atagarutse ari perezida w'umugambi atagarutse ari umunyamabanga mukuru atagarutse ari visi perezida ko ibyo bintu byose
bitogaruka
mu yindi
migambweolivier muri
makeagiye mu wundi
mugambweuvuga
ngo ushaka gushyira
ndiudasigaaone ibyo hari uwoza bivuga kandi bica mu matora rero wavuga ngo zoba perezida utaranatorwa atakoraniro riraba ngo rikwemere gutore
basa batase hano baragiye mu yindi migambo ariko birirwa baranyukana none twabagenza gute
ariko tasi navuga ko ari muri iprona itemewe n'amategeko kandi itavuga rumwe na leta hanyuma none ga Olivier kaya kabazo na kwa DJ Tasi yavuze ngo ntiyadidanije yavuze ati CNDD-FDD agize uruhara mu gusambura iprona yacu wewe ni ego canke ni oya
oya sinakwishura ngo oya ngo canke icyo navuga ni uko ibyo ari byo byose umugambwe uri ku butegetsi ushobora kuvuga ngo ugira uruhara rwo gusambura umugambwe ahubwo n'abanyamugambwe bonyine bashobora gusaba intererano y'iki canke kiriya nawe umugambwe uri ku butegetsi ugira usambura umugambwe mu gihugu udaciye ku banyamugambwe biragoye ahubwo
n'abanyamugambwe bawusambura bagasaba n'intererano hacanye hari ariko icyo no kwemeza abasambuye n'abanyamugambwe
n'ukuvuga ko abanyamugambwe baci bashatse gusambura umugambwe wabo basaba imfashanyo y'indi migambwe ati dusfashe dusambura umugambwe
eh urumva yageje kucishura urumva ingorane ziriho
Olivier, kugirango uwo mugambwe bawusambuye uko nico kintu cyabaye kubona
Olivier, Tassiano arasavye ijambo ngo agire ico avuze ku byo
nitugire dora maragaca nibaza ko tuje ngaha twokwereka abadasiganizira turiko turafata tubereke koko ko tugomba kumugambwa subirana cyangwa tutabishaka aho niho tuzuba turiho turafasha kino kubyerekeye amatora murazi neza ko umugambwe ipona uwo kumugumya kuko barabivuga ntidutumye kubivuga ipona yo kumugumya ubuyongowe na Olivier abantu barayagirije yuko ishigikiye umugambwe uri ku butegetsi mu bintu byose tutarinze turadondaguriza ibyo hanyuma abadasigana benshi baravuga bati gutora barya nicyo kimwe no gutora abasendedetite aricyo gituma bamwe bagiye kurondera aho bitoza natwe tuvuga tuti kubera dukeneye ihinduka mu gihugu twe dutora abandi atari abo kumugumya kandi atari sendedetite turabizi kandi nta kibeshyo kirimo niko twabikoze mugabo turandika ko tudahinduye umugambwe atabundi umugambwe turayemo icyo rero ntiyagiye amaraganijamo n'ubu mu matora bakaguma bameze uko bakaguma bafata zijya pozisiyo ku bibazo by'igihugu n'ibyo badakigana nta badakigana bazobatora nicyo gituma amajwi abaherana babona icyo noneho rebye ndakibona naje rero tujye ku kizitiro
ko bagiye mu wundi mugambwe bagatora amakarata y'indi migambwe icyo nicyo twebwe umugambwe w'adasigana twohimiriza abadasigana aba bantu kukaranga k'umutima k'umugambwe barabambawe nta uzobanyikagiza ntimwumva ko mufise akandi karangamutima ahubwo nimweremerekwe mwavuye mu mugambwe w'abadasigana hari bamwe bawuheze ariko bipfuza kugaruka tukarabicatumye icyo co kidacemeza umugambwe w'abadasigana umuntu uwo ari wese agomba kugarukamo nagaruke icamugoye akitubwiriza bwabo yovuga yuko
karorero kuko ari umudasigana kudakuvugira mu vumbi kumuvumba niba bawibaza ko twebwe tuzoza nk'abasubiye kwiyumvira kuzagaruka muri ipfuna nk'uko twayivuyemo ibyo bintu ntabizoshobora n'abadasigana jewe narabikubariye neje ibyandiko ziriyo ingere twagiye gutora semere ziranditswe z'ibintu binyegejwe uraheze twereka amakarata wagiye muri uwo bwambo mugabo ukaba ukeneye ko abadasigana bajya hamwe ukaba utabikeneye iyo ni intumbero yindi
reka twakire Elvis nawe twumve ibyumviro byiwe
abadasigana bariko baratwumviriza wese urakeneye ko abadasigana basubira hamwe ntabikeneye
Elvis mwiriwe n'ikaze muri sanga ino munsi Elvis turi kumwe Elvis yavuye ku murongo wa telefone hariho ndori trima muri Zambia Lusaka yari yabajije akabaza avuga ati iprona nimubona ko muri komunigisha karoro kabi ngo abana bagikura bakiri bato n'umugambwe wa kera watangura iyindi migambwe ako kabazo ni ku ruhande rwa Tasia ni ku ruhande rwa Olivier mwese mugira ico mukavuze ko
duhere kunyerekeye ntiyabeshe akarorero koko turiko turatanga sikeza cyane mugabo nabo nyene n'ahari bato nibaze baramenya gutandukanya icyatsi n'ururo none ibi turiko turavuga ntibabyumva ntibumva aho ikibazo gihagaze mu gihe tuvuga tuti uruhande rw'iwacu twebwe turi pre yuko tuvugana tukaraba amategeko tukaraba ko ideology na bize tukisangiye hanyuma tukaje hamwe kugira abadasigana bose tubegeranye inyishu nayitanze abazi rero nabo biteze utunyoni icyo ni kimwe kandi nabivuze Olivier imbere y'uko atogwa yaratubwiye ati biheze unonyere zoca tuja ukizi uko twari twabonye ingorane zo z'amakoraniro yo mu makomine ababujije 2002 batabo rero ko bazoba bamaze kutubwira mu nzira nta wundi nta yindi ntambamye reka tujye kuri iyo nzira rero ejo ntazi avuge ngo ibi bintu sinari nabivuze atubugane atubwire ati ntambamye bayiyi nawe kabu bukuru wayibona kumugumya avuge ko ataraye ntambamye hanyuma nabivuze kandi nabo ndabisubiramo nta sendedede bigomba ko hari ibintu bimigambwe iyo muri opozisi ikomera ihereye kuri ipfona ibyo ni ibintu sikinyegezwa cya pasika turiko turavuga mu gihe rero nk'uko Olivier yabivuze hariho abadasigana baca bagomba kuyifasha muri iyo ntumbero akica urugo karuva imbere nicyo gituma rero ubu abanyacyaha agomba kuba nk'abarongozi babi bari bahitiye natanga akaro rero harya umwere ubwi bukuru niyaje imbere yabo kumugumya natwe tukaje imbere yabo turongoye nicyo nta n'umwe azashobora kutumenya
ego Olivier Nkurunziza ndori cimpa muri Zambia ati iprona muri komura twigisha karorero kabi nk'abana bariko barakura kandi ari umugambwe wa kera uremeranye nawe
ugiye muri karanga mutima kawo nuko n'amategeko yawe yubatse nta kintu kibi kirimo ariko ko bumva ko ubucanguri ya
urukura twumvaga Olivier twashaka
marayika ariko icyo nemeza nuko ako karorero kabi ko karabaye kuko burya karorero ko gucanamo ko kugira ingorane ariko igihambaye nuko igihe cyose abaye ingorane abantu bayicanira bakayitorera inyishu gusa nagomba ndamuremeshe ko akiri muto ntagire ubwoba babona uko yumvise hari ingorane bite bite guka abantu baratsinda bakayitorera inyishu ariko icyo nshaka kwishyura cyane nuko yo kumva ko twebwe uko twanye tuvuga n'ubu niko tukiri nta mudasigana twifuza ko tuganira kugira umugambi ukomere tuzokugara imiryango n'umunsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe n'uyu miryango iruguruye umudasigana yazavuga ati nukuri twifuza guterera kugira umugambi utera imbere kuko abantu basize hamwe barabe ko uwico bapfuye n'iki icyo jewe sishobora kucana ariko icyo nashobora kwemera nuko bavuga ngo jewe ngo hatabaye iki ngo umuganga w'abadasigana sindawugarukamwo ahubwo azoca nigira kwitorerwa mu yindi migambi uko yabivuze n'ubu ntitumubuze ako kwaca mu wundi mugambi ariko twamwifuriza ko agaruka agakorera umugambwe uko nicyo cyonyine niyo imyaka fizotansiyano niyo kwereka abo bana bakiri bato gufasha kuko niyo abapfira nabi bazovuga bati
Mbega Olivier muri prona yo kumugumya hariho harimo abakera bakirimo benshi
batasigana itrage zose uretse kumbura kwa gwagasore boba bariko barasaga ariko nta mudasigana n'umwe yaba muto yaba ukuze bose barimo twese twakuriye mu mugambwe twese turabizi kandi umugambwe ibyiyumviro byawo turabihagarariye nta mudasigana n'umwe twovuga ngo akuze cyangwa adakuze bose barimo mu ntara zose
aho narishaka kubaza nk'icyo Tasiano muravugana na bamwe muri ngira ngo abatanguriye umugambwe kuva na kera n'amatati bayavuga ku iki iyo muvuganye nabo
Ewe yavuga ko iki erega baratinda bakadamwa hajya ngo havuga uwo bubezwe uwo buteruranywe n'ikiro ntacyo bakivuga aha twanagombye guca ku masonga kugira ngo kubera nari nzi ko tuje kwereka intumbero ko hari ikintu kigira gihinduke kugira abadasigana bagira icyizere n'ahandi twobigaruka ko ntawo bivamo na kamara maza bisigura ko abo bakera rero barababara bakabura nyine babigira mugabo nta kundi none ko batari bwinigiye ko batari bwiyahure biyahure uwarozwa kandi ho birababaza nukuiya umuntu yo kwiyahura mugabo iyahura waroze nuko nabivuze ica nyuma anagira mbire mona myorije nyaba yibaza ko jewe nzoza kabo dasigana nje kurondera konza munze gicanyiriya ataba dasigana cerukira nta nibaze ko nzohava nzoze arazi neza ko mfise abadasigana cerukira arazi neza ko hari jambo nshikiriza bigashika ku mutima abadasigana batari bake gusumba ibyo yibaza cyangwa azirengagiza bite yaba yibaza ko abo bose rero azoza ararondera ko umwe umwe yizana aza azoronka kandi nibaza yuko intumbero yo gusubizamo abadasigana uko nabyibaza ko ayumva siko ndabibonye uno munsi
reka twakire Laurent kuri inzi murongo wa telefone Laurent ikaze ku ijuru rya Amerika uherereka Laurent mwiriwe
ndi muntara muhinga mu Burundi
muhinga mu Burundi akabazo kawe kwa Tasio Nsibomana hamwe na Olivier Nkurunziza
yeke akabazo nashaka kubibariza nashaka nabazo yuko nakuntu abo bantu batandukanye mu muganga wa Tasio Nsibomana bakongera bakungu bwo bakongera bakabasirana ndeke nababazo
akabazo bakishuye reka uratugutumire guhava usura kumviriza ikiganiro cyose kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu ko mugira umuse mwiza ngahe muhinga
Ego,
turiko dusa nk'abasozi ra kino kiganiro Tasio Nsibomana rero kugira ngo ano matati aheri muyamaze mu gihe kirekire igikwiye gukorwa ku ruhande rw'abafise iprona mu mategeko ubu igikwiye gukorwa ku ruhande rwawe igikwiye gukorwa n'abadasigana baba abari mu miga mu bice bitandukanye baba bavuga bati twarabihevye twabivuyemo nica
ubwa mbere na mbere ho gwaba wabo mucu yucankuriya no kumenya ico turondera be turondera ku mugambo w'ipuro nawo kumera kugira dushike kuki ico kibazo cyatishuye tutakikibaza nta na kimwe tuzokora ica kabiri mbega ubu ipuro na koko uruhara yategereza kugira mu gihugu muri bazo byose zegi gihugu barashikiriza badasigana bonyine niko ikwira rukora kabisa twirimbure twese turabo umwe wese arabati mbega ingorane z'igihugu aho ipfuno yategeza guhagarara ni intumbero yari kwereka abarundi n'amakungu niyo ikwirerekana ubu icya gatatu ingorane zihanze abadasigana ipfuno irazi idasinziriye koko zirayirazi idasinziriye uko jena kubesha hari ibibazo bishikira abadasigana bibashikira abantu mu masite nijoro bakantelefona mu ijoro sinibaza ko barara baratelefona bo ku mugumi harya barabazi igituma mbona miyoriza arabizi icyo kibazo twarakivuganye icya gatatu icya kane mbe none umuntu atangura kwibaza ngo hazoza naka agomba kuba iki cyanke kiriya yumva yangorana izohera gute umuntu aciyumvira gutwara atagira uwo atwara hari umuntu yaneye inkuru mu banyapolitike bo muri iki gihugu aravuga ati je ne suis pas bête ati sindiki igihugu gushika hano kwibagira ko mbaye wa kabiri kuri naka ariho noba nkomeye ati mugabo kubera ubutegetsi bugomba ku bindi bigenda ukundi ntegereza kuba uwa mbere ata wa kabiri nkurikira ariho ko mbaye wa kabiri kuri naka nzi neza ko ariho nokuremera politike mu izo rero bo kumugumya nibabyumve nabibaza ko baryoherwa no kuba uwa mbere atawa kabiri ariho turacari kure ntituramenya icyo turondera reka tubanze tujya hamwe tube benshi turabe ko amategeko n'intumbero ya UPRO nari yo iri kuyakurikizwa hanyuma duhamagara isinzi ry'abadasigana ritore uwo azobona yotambuka ijambo ryabo yohagararira inyungu zabo n'iz'igihugu kimushira imbere kandi we gutangura kuvuga ngo jewe nije ndi perezida utararaba ko badasigana bakwemera ntizabindi by'uko utorwa n'umugambo uri ku butegetsi ugaca wibaza ngo abadasigana bagutoze
hanyuma ga Olivier nawe icyo kugwa kugira ngo amatati prona mazemo igihe ahere amashami imirwi yijya nino isubire ije ku muzi umwe hama musenyere ku muzi umwe nica
cyane no byatasana nuko ikintu gihambaye kandi none buryo mu muganga w'abatasikana tugira ikoraniro kaminuza byarahize bivuga ngo dusubire dutore jewe nicyo kintu kikimugoye abadasigana igihambaye nuko babanza bakaja mu nzego z'umuganga mu makomini atandukanye
ndiko ndakubarira
zitandukanye
bagakora icyo kintu ayandi matora niyagera mama wanjye
iyo ngwara yo kuvuga ngo umugambwe nta wusobanura inzego z'umugambwe bwo ukoko bashaka ngo tacano yabo wa kabiri cyangwa wa mbere ahubwo icyabaye ni ukuvuga ngo ikintu twipfuza ni uko umugambwe ukomezwa n'abanywanyi banyu yeza cyano intara afisemo abanywanyi ndazi rero uko mbibyo ndabizi ahafise abantu n'ahandi abafise abizi sinirwa ndabivuga nangora kandi ingorane bagiraniye nabanga imenda bahorana arazi
bereka bajya tubareke ko no musi batahari
nuko tugenda turafasha abakomine
kandi bicyo cyo
kuko ndabizi
bicyo cyo
bashanya no mudasigano wari mu Yesu yifuza kugaruka yubahiriza amategeko y'umugambwe yifuza ko umugambwe ukomera nicyo cyose gifasha nari mugabo kuvuga ngo jyewe nshyitse imigwi y'abantu ntwara ngo ntayikubwo ngo ngira ngo nje abadasigana n'abazanye by'impende uri kuri ngenzi kuko nabo nyine bafite ibyifuzo byabo n'ibyiyumviro byabo ariko icyo nemeje abadasigana ntubyumve uko tubivuga ku iradiyo ko nuko tuzoguma tuganira turaziranye mu ntara turaziranye mu makomine uko byari bibiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu siko biri mu
ihambi
kandi ntashyana abizi yuko ibiganiro bya politiki bitabera kuri radiyo y'Amerika
si ibiganiro ni twari kumva ibyiyumviro bya bamwe n'abandi sinatwebwe tujeje guhamagaza ibyo biganiro reka twakire Isa kuri undi murongo wa telefone Isa ikaze ku ijwi rya Amerika Isa uratwumva Isa urahari ku murongo wa telefone Isa turumva tudashoboye kumvikana ku murongo wa telefone urivye waruvuze akantu k'ibiganiro uvuga ati ntibibera ku ijwi rya Amerika nibyo siho bibera ariko hari
ndabishoboye kugavuga washaka ngo ndabivuge ngo kugira ngo abadasikana ngo mbe intumbero ngo tuhaye ngo kuba batora cyangwa ngo amatora azoba ndavuge ibyo bintu ntibibera mu isaha imwe n'iminota itanu ahubwo ntiturabe intumbero abantu bifuza mbega intumbero y'uko abadasikana bifuza gusubiza hamwe murayikeneye yewe nange ndabivuga nifuza nk'abadasikana bose bagaruka mu ruhongore tukaraba icyatugoye tukabitorera inyishu ariko ko mbaza ngo ntibishore ngo ego cyangwa oya ubu uri kurambaza ikibazo nawe nyine wumva ko atanyishu ubwo nyine cyangwa wo gushaka gusa kugira wumve ko umuntu ariko aravuga cyangwa atavuze nayo inyishu umuganga w'abadasiganwa ntutwagwa n'umuntu umwe bafite inzego zicara bidoca mu nzego tugenda turatanga intumbero kandi twamaze gutanga intumbero bigashika
hanyuma izo nzego zitandukanye za iprona yemewe n'amategeko y'u Burundi muraziramutswa kuva mu kwezi kwa munani ivyo biganiro muvuze vyoba biri ku rutonde rw'ivyo mwimirije gukora mu migambi yanyu ya kazoza kavuba nimba atari bangaga Olivier
biri mu bikorwa byacu bya misi yose ko dutegerezwa kumviriza abadasigana batashi bagize ingorane inicanyiriya ivyo dutegerezwa kubikora bubana bwangu tukumviriza abadasigana uwingani wacinganirwa
ega kumwumviriza ni uko bawumviriza bemera ko ari bubaserukira Fedi Fera n'abandi batemera ko ari bubaserukira
imirwi itandukanye nayo gaurije yabatasiya yabande yoyo hari
imirwi itandukanye tuzoyirondera ko si ubwa mbere tuyirondera ega tasiyano si ubwa mbere tuganira si ubwa kabiri n'ubwa gatatu
ega niko bituma navuga ni uwo munsi nari nzi ko tuje gutera ishema kugira tubereke ko ahubwo tugiye gukomeza iyo nzira cyane cyane nicyo gituma jewe sinari nagiye nteguye ko koko umugani wawe tugiye gufata yanzira cyane cyane mukiteze kuko nta rezo nta bituma atari ukutamenya icyo turondeza
Manase turi kumwe ku murongo wa telefone ego turi kumwe ku murongo wa telefone uherereye Manase
uri muri Zambia
abari mu Burundi no mu Rwanda mwatungikiye amatelefone turasaba imbabazi turiko turahamagara ariko ntibicamwo Manase muri Zambia akabazo kawe ku mpande zibiri za iprona
ndashaka kubaza ku zigo mpande kuko numva umengo ntibumvikane kandi ari umugambi bakwiwe na rudoso rwa gatore neri bavuze ko abantu mu Burundi umengo twese tuvuga ikirimi kimwe dusanzwe dufite byinshi duhuriza ko anashaka kuko turabana mu bice bitandukanye tukava no mu migambi itandukanye twese tugahura twa hamwe ariko kubera uko kundi ndakwa mwe nabandi gahura n'ibintu badahuri kuba kubigatuma ibyo tumanye n'igihugu kicimbere bakaguma ari cyo ariko ba batagomba kubihuriza ko ahura uyu ntagomba kubona uri cyo ari kumwe cyemba na neprona kira bya kundi burundi pure n'arage ko bifata nk'uko umusungu ariko baramara amazi yo cyacu cy'urundi ko umuntu wo muganda wadushanye ku demokarasi rero bihukira tuyatukirikesha iporona rero biramara amaje nubwo ntibarare nyine bicare hamwe babisubire ko barengera inda zabo bumve ko bose ari bamwe kandi bariko barubakira ku kintu kimwe kizotuma umugambi wabo werekana ishusho nziza mu Barundi no mu Makongo.
Urakoze Manasenga muri Zambia.
Yego
Olivier natasengira mwumvise ico Manase muri Zambia abasavye nikizoshoboka vuba ko baguma bavuga ngo mucani tara mubera karuri abandi mwibuke ko ari mwebwe demokarasi yatanguriye ko mwavuze muti tugiye kubiraba ni muri kazoza kavuba murabona ko amatora yandi azoshika iprona ari imwe igwanira ku rubuga rumwe ikagwana n'indi migambo ariko iri hamwe kazoza ka cyangwa ka
ni na kazoza ka kuko mugambo wadasigana uretse ko urimo nabakura bagasaza bagacengera cyangwa bakarambirwa cyangwa bakavamo bakajya mu yindi migambwe ariko abacipfuza bose kugaruka mu mugambo w'adasigana rero tuvuga duti tugwana ibyiziro bya rwa gatoni metwe bishyira mu ngiro gute icyo ni ngombwa ni igikorwa cy'abarongoye umugambwe ntihagere n'abantu badosora no gutubeshera mu makungu no mu bandi ngo umugambo mukuru w'umugambwe ngo ntashaka kumviriza abantu habe namba twe twaba tubumviriza nta n'umuntu n'umwe tutazoreka kumviriza nabo tubona batari ko baratubonera ko nicyo gikorwa cyacu tuzobacomborosa tubabaza bati mbega ko mwanumye mwade kubuciwe kubera iki mwumve ko dufise ishaka yuko abadasigana bose n'ufise ikosi iryo ari ryo ryose tumubaza cyangwa tukamwanumye.
Tasya mwumvise ibyo Manase yabasabye namwe murabona ko ari bizoshoboka muri kazoza kahagufi kuko bose baguma bavuga ati turabasabye mutubere itara.
Njyewe nababwiye bariko barambaza bose yaba kubwi wanje nje nari ndongoye ubwo uruhande rwari ubwo kwa mukatsi mu 2009 mu gusubiza hamwe abadasigana mugabo ubutegetsi bubi ntibwateze gusubira gusubiza ibuti iyo ntumbero twari twafashe gushika ubu munsi rero hagiye harakurikirana abarongora umugambwe batigeze bashyira imbere iyo neza y'umugambwe n'akamaro kawo aricyo gituma nari mbajije mona meorize kubwo kuko twari twabisezeranye ntidusubiye kuvuga imvugo mvubikano muri ibi ni ikibazo nkora muti murumva abatelefoni bose ntituzi ko ari n'abakora ari abadasigana gusa mugabo urumva ko ari abantu banyotewe ijambo rya iprona banyotewe umugambwe iprona ukomeye uhagararira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu enda rero tureke gutsindana tuvuge tuti umugani wa Olivier ntawe aje kuvuga remodalite zo ngo intoze yo gusubiza hamwe ngaha mugabo kuvuga ko ari umugambi n'abanduka twishinze kuvuga ego bimunanira gute eswe hariho ikibazo kigoye cy'ukwishyura ngo jyewe ndemera ko umugambi wo gusubiza hamwe ngiye kuwushyira imbere y'ibindi byose nicyo tunanira na gute niba waba ubyemera ku mutima jyewe ndabyemanga bwa nk'uko nababariye turi babiri cyangwa turi batatu urumva ugushaka kumwe ntigukwiye kubwira ikibazo gito cyo gitoza inyishu ngorane nayo hagati
nuko rero
yesi nundi ngorane tacyana ifise kugira ngo nicyo kibazo ngahango cyane nirage abadasa neti mijyange iruguru yagamba ashaka ko tuganira icyo kibazo cya kumugumya mijyango yaba yuguruye tukiganire
ariko hariho n'uwabigarutse ko aravuga ati ni mwebwe mufite umugambwe urumva kugira ngo ibibazo bikemuke ni mwebwe mwarimo kwiye no kurondera nabo bantu mukaza mukavugana
turabemereye kuzuza barondera kandi kugira twumvirize ko ibyo bavuga bihuye n'amategeko n'icivugo c'abadasigana tugira tubishyire mu ngiro nta ngorane niwe tuzogira kandi n'ushaka kwigira mu wundi mugambwe kuko azoba yumva umutima w'ushaka ntituzomuvuga ariko twamubajije ko icivugo ciwe co kugaruka akigifise.
Yego urakoze Olivier Nkurunziza nino kuri uwo muhango muhaye abadasigana batandukanye duciye dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi tukibutsa ko muramutswa iprona yo kumugumya ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabikoze uno munsi muzo twitara.
Murakoze cyane yandi baheza gire mukomeze ibiganiro byiza nejo ni mwadutuma ko tuzokwita.
Murakoze cyane Tasya Sibumana namwe mutwara iprona itavuga rumwe n'ubutegetsi itemewe n'amategeko mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
mwakoze cyane kandi ndashimiye Olivier ntabwo yibaza ngo nagitwaye ku ijwi rya Amerika uramubwira ingene wanteye
murakoze cyane gose
navuze make
yego urakoze cyane murakoze murakoze cyane abandi dushimira ni Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma na Engineer Chang Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro mandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.